Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano mu rusiya 18 muri komena Jodiane na Hazwendongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi abanyepolitike ntibari ko bavuga rumwe ku nteguro y'itegeko izogenga amatora mu 2020
bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja ko kwinjira mu namashinga amateka ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa kwijana.
Uyu ni Denis Banshimi ubusa n'umuhinga mu vya politike adondagura tumwe mu tunenge yemanga ko turi muri iyo nteguro y'itegeko izogenga amatora mu 2020 mu gihugu cy'u Burundi ari nka hamwe yoramuka yemejwe turabigaruka ko handi hatumube hafi y'amaradiyo yanyu hagataho ubutegetsi bwa Gabon buvuga yuko igihugu gitunganye nyuma y'aho hari abasirikare bashatse guhirika ubutegetsi. Mazinda yagiye kumuvugizi wa leta ya Gabon Bertrand Pangu atangaza ko igihugu gitekanye ni nyuma yaho abasirikare bayoboka perezida Ali Bongo bashoboye kuburizamo ihirikwa ry'ubutegetsi bwiwe. Bertrand Pangu yemeza ko abasirikare bane bari bagize uruhara muri uko gushaka gutembagaza ubutegetsi uwundi bafashwe uyundi nawe agira gatanu akaba kiri ko ararondegwa. Umugwi w'abasirikare muri Gabon wari watangaje ko wakuye ubutegetsi bwa Ali Bongo mu gatondo kuno wa mbere. Ibindi kuri iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Iyindi ndwi y'ibikorwa iratangura kuri no wa mbere muri Leta Zunze za Amerika ariko 1000 by'abakozi ba leta bo bagumijwe mu ngo zabo kuko imirimo ya leta yahagaritswe. Bamwe muri bo muri iyi ndwi barongera gutonda, bamwe muri bo muri ndwi barongera ariko gutonda ku kazi ariko batazi ko bazohembwa. Perezida Donald Trump yashikirije kwa Mungu ko atahura ibihe bitoroshe barimwo byo gukora batiteze guhembwa ariko abasaba kuraba ingene bo kwifata kuko atazemera ko leta yugurura adahawe imiliyaridi zitanu z'amadolari asaba kugira hubakwe urukuta kurubi Amerika ihana na Mexico. Ibiganiro byahujeje kwa Munga bategetse mu biro vya perezida White House barimo icegera cyo mukuru w'igihugu Mike Pence hamwe na bamwe mubafasha mu namashinga amateka kwico kirabazo curukuta ntaco vyavuyemo. Ariko Trump avuga ko umwumvikano ushobora kuboneka mu minsi mike iri imbere. Abakozi ba leta bashuka 180,000 bararungitswe iwabo, abankenegwa cyane nabo bariko barakora badahembwa muri no minsi y'imirimo ya leta yahagaze. Abapolisi barateye ivyuka vyokera 1000 vy'abanyagihugu bari mu myiyerekano ku murwa mukuru wa Sudani ejo kwa Mungu aho bariko barasaba perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho n'indwi igira gatatu iyo myiyerekano imaze. Amasinzi y'abari mu myiyerekano bagizwe n'imirwi y'abaganga abigisha bahuriye ku murwa mukuru Khartoum kugira ngo babandanye bakora iyo myiyerekano yabo. Leta ya Sudani yashikirije ko abantu 19 bamaze gupfa hamwe n'abajeje umutekano babiri kuva iyo myiyerekano itangura mu buraruko bushira ubuseruko mu gisagara ca Aktbar kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 12. Ishami mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu ryo Amnesty International ryemeza ko abishwe muri iyo myiyerekano bagera kuri 37. Abategetsi barugaye amashure bashinga amasaha abanyagihugu bategerezwa kuba bari mu mihana yabo kandi intara zimwe zimwe zishigwa mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara kuva iyo myiyerekano itanguye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41. Ku mugora ni kuri metero 19.22. Ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze abanyepolitike mu gihe cy'u Burundi ntibariko baravuga rumwe ku ntego y'itegeko ishora kuzogenga amatora mu 2020 uruhande rumwe rusanga amafaranga y'ingwati asabwa muri iyo tegeko nshasha ari umurengera urundi ruhande rukemeza ko ayo amafaranga atari menshi imigambwe iprona na Frodebu ntibatumiwe mu nama yategura yagaruka kuri iyo ntego y'itegeko ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyana
Umukuru w'umuganga batasigana iprona avuga ko ubutumire bw'iyo nama butigeze bubashikira abergashatsi yabwiye ijwi rya Amerika ko ingene abantu batumiwe byo barizo byatumye abacanke bariya batitaba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi
ingene batumiye njewe nta kete twabonye ariko kandi hariho bijanye na forum de parti politique ingene basanzwe basigaye batumira abandika ama message bya nivyo z'ama message rero hari gihe message tagushikira cyangwa gasanga telefone bali kutwaye cyangwa bayibuze tugavuga yuko kubibazo bene ivyo byabikomeye muri kazoza kuko ni bibazo bya binovuga biraba igihugu bene ivyo bibazo bikomeye boraba mu gutumira bakandika makete nkuko vyahora ndetse no gutelefona bagatelefona kuko ni inama ziba zikomeye ziba rimwe gake kandi mu nama nk'iyo umugambwe itamuta habaye murumva ko si byiza ariko twibaza ko ari akantu kaciyemo ariko intererano zacu aho umugambwe wacu badasigana iprono hagaze tuzoheza tubishikirize tubicishije mu bundi buryo kuko ni integuro tuzoheza duterera aho duhagaze tubishikije mu nyandiko mu rwandiko rwacu
muri sahanya Frodebu hoho ubutumire bwari ubwo ku munsi wa kane intumwa z'uwo mugambwe zishitse igitega zivuga ko zasanze iyo nama itabaye zigaruka I Bujumbura Petero Karaveri na Himana agatangazwa n'ingene iyo nama yahavuye iba ku munsi wa gatanu
twe twarigeze kumva yuko hariho code electorale iri kirategurwa hanyuma turatumirwa no mu nama yateza kuba ku munsi wa kane tariki 3 niba ntihenze z'uku kwezi igitega kuri hotel Rehoboth cyo gihe twaragiye iyo gitega turitaba iyo nama ariko dusanga nta muntu n'umwe hari aho hantu bari badutumiriye hari n'abandi twahwaniyeho ngo batumiwe ariko dusanga nta nama yabaye ntitwamenyerere igituma amaro duca turabivamo turaka ejo kwa gatanu niho twuma ngo inama yabaye ni ukuvuga rero iyo nama yabaye twebwe nayo twagiyemo kuko nayo twari tuzi twagiyemo badutumiye dusanga iyo nama badutumiyemo nta yabaye urumva rero ntacyo mfise no bivuga
Ijwi rya Amerika ryabajije kuri telefone uwaramuswa Frodebu nimba bazemera ibyafundikiwe muri iyo nama Nahimana avuga ko azogira icyo ashikirije amaze kubona ibyafunditswe
niba bumvikanye ibintu byiza tuzobishima tuzobibona kuko tumenye yuko kandi usanzwe tubizi mu bisanzwe iyo hageze ibintu muye n'ibyo integuro yakozwe iraca muri leta igaca mu nama nshingamateka kiravuyemwo ibyo tubona nkumbure bidatuma
Bamwe mu banonosi bya politike baratewe amakenga na bimwe mu biri muri iyo ntego y'itegeko rizogenga amatora yimirije muri 2020 muri ivyo harimwo amajwi azosabwa uwigenga kugira atorwe umuhinga mu bya politike bashimiye ubusa asanga uko ari ugukumira
bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba yuko uwo mugambwe wa waronse 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja gwo kwinjira mu nama shinga amateka ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa 20% ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro bije rero mu matora uca wumva kari ibintu bidajanye n'intumbero y'amatora ya ntumbero y'amatora navuga ariyo kuzana intwaro ya demokrasi intwaro ya demokrasi nayo ishingiye kukungana imbere y'amategeko ishingiye kuguhiganwa mwese muri cyo bita legalité de condition umwe atanguye kwirukanga agenda gana 40% muri iyo ntara gusa yitorejemo uwundi nawe naho yo bari ryamira aza kuronka 2% mugihugu cyose ho bari mu ntumbero yo gushaka gukomira abanabandi
muri yo nteguro y'itegeko rizogenga amatora kandi harimo ko ingwati uzoshaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020 iva ku miliyoni 15 z'amarundi yahora mu itegeko rya kera ikaja ku miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi iyo nteguro y'itegeko rigenga amatora yaraye itunganijwe n'abanyamigambwe bari kumwe n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu itegerezwa guca mu nama shikiranganji yemejwe ikazoca ijanwa mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka kugira izo nzego nazo ziyemeze imbere yo kwishigwa mu ngiro Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nkarakenuye iyo nteguro y'itegeko ryo yatunganije ku munsi wa gatanu w'indwi itwaraye dusozereye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi urunani rw'abashingwamanza bakurikiranira hagufi ikibazo cy'u Burundi rutangaza ko muri uno mwaka wa 2019 rwiteze yuko hasohoka imitahi yo guhagarika bamwe mu nzego z'abagize inzego za leta y'u Burundi bakekwa ko ivyaha ndengerabutungane mugenzi wacu i Kigali Pierre Claver Niyonguru yagiranye ikiganiro kirekire na Maître Armel Niyongere ari muri abo bashingwamanza
Abashinwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe nabahuye namabi n'ivyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 barashima aho bagejeje igikogwa mu kiganiro cihariye Maître Armel Niyongere umuhuza bikogwa mu runani rwabo yageje ujya Amerika avuga ko umwaka w'2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1600 y'abantu bakorewa mabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI
urero umwaka urangiye 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'idonido y'igorubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1600 muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha hama aho rero hariyo nayandi yamabi abandanya ko gwatumwa twakira twifuza kurungikira ibiro by'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima ariko mu bumviriza urumviriza nabandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta abo barabonye ubwicanyi buri kubura kogwa abo babakora mu nzego zitandukanye za leta kugira bishobore gufasha biho umuco iyo sentare
ku itariki 25 zo kwezi kw'icumi umwaka w'2017 niyo sentare yatangaza cese ko abacamanza bayo bahaye uruhusha umushikiriza manza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza nyezina ku vyaha bishobora kuba byarakozwe kuva mu mwaka w'2015 Maître Armel Niyongere yabwije ujya Amerika ku igikorwa kizoca gikurikira uno mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa ko ivyaha
umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa niyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane ibintu bikorwa barimo rero bari matohoza twebwe nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha byakozwe tubashyira hamwe n'abakorewe ivyaha rero abituye sinari mpuzamakungu mpanavyaha rero duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco kuvyaha byakozwe aye tukibaza yuko muri uyu mwaka wa 2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe bazokwagirwa n'icyaha
abo bakekwa ko ivyaha nka byose biri mu madosiye abashingwa manza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta muri ibyo byaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga guhohotera agateka akazi na muntu n'ibindi
hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi bukabije ibyo byose twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo iyo sentare ishinzwe gukurikirana abitu iyo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo abava i Bujumbura abava mu Burundi abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza manza wasanze mu zamakoma na vyaha n'abakora mu nzego za leta n'abari kwakora mu nzego za leta n'abandi bari mu Burundi baraguma batanga amakuru kandi bakemera yuko bashobora mugihe bakingiwe butanga ibi byemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko nurutoki nabakoze ivyo vyaho
kuvita ariki 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri yo sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ico gihe Emero Rantine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yaciye aboneraho akaryo ko kumenyesha ko hamwe ivyaha biri mu madosiye yashikirijwe CPI byo bavyarakozwe bizohanigwa mu Burundi gucyo kwayo madosiye yose Burundi bwitwariwemo ari mfagusa
nitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana oya amategeko mpana vyaha y'u Burundi aravuga neza kuko bicaha cihonyabwoko ivyaha vy'agahomena bunwa n'ibindi vyaha byose biri ya sentare yotegereje kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko dutegerezwa kumenya yuko icaha nk'ico gishitse mu gihugu kitabikurikirana duhiriwe duhishije nta vyaha cihonyabwoko byabaye mu Burundi nkuko babivuga nta vyaha by'agahomena bunwa byabaye ngaha nkuko babisigura kuko iyo babihari uno munsi birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira
leta y'u Burundi kandi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Buraya bidacana waka no Burundi naho biruko umushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare wewe yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere y'iyo tariki atakibuza ko abandanya maza bazokwagirwa bagashengezwa ivyaha bibagiriye bagakubitwa intaye mu gahanga Pierre Niyonkuru Kigali kugijwe ya Amerika
Pierre Niyonkuru arakenuye hagataho kuva mu mwaka w'2015 Burundi ntangingo nimwe resolution mu rimwe rw'igifaransa yakanama ka ONU kajeje amahoro n'umutekano hamwe n'umwe bwa Afrika burashira mu ngiro harabasanga ko Burundi bwafashe ingendo nk'igihugu cha Israel mu 1970 ahico gihugu naco nyene carahiye gukurikiza ingingo nimwe yako kanama ka ONU leta yo isigura ko yanse kuzikurikiza kubera zafashwe mu ntumbero yo gucanishamwo abarundi no guhungabanya umutekano ibindi na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza
Zimwe muri zo ngingo zafashwe n'umugwimwe bwa Afrika uraba ibibazo by'umutekano n'akanama ka ONU kagerwa amahoro n'umutekano nizijyanye n'irungikwa ry'inteko z'abasirikare n'abapolisi hari mu rwego rwitiriwe amaprobu rugizwe n'abasirikare 5000 rwagenywe n'umwe bwa Afrika mu mwaka w'2016 uwo mwaka nyene u Faransa bwashyigikiye icyumviro cy'umwe bwa Buraya muri ako kanama ka ONU hasabwa irungikwa mu Burundi rya polisi 228 ba ONU bacungera ibyerekeye hagati y'akazi na muntu kuva icyo gihe nyene gushika ubu leta y'u Burundi anse gukorana n'imigwi y'abahinga ba ONU batohoza gato y'akazi na muntu yongerirahira gushira mu ngiro ibyo yasabwe n'umwe bwa Buraya byo kuganira n'abatavuga rumwe nayo yita abantu b'igihugu gushika uwo muryango yifatira ibihano by'ubutunzi izo ngingo zose zatanguye gufatwa nyuma yaho perezida Nkurunziza yamamarije ikindi kiringo cyateye imari akagitsinda abatavuga rumwe nawe bisokoye mu matora mu kwezi kw'indwi mu 2015 mbega none ni uko Burundi bwanse kumvira iyo miryango busanzwe buserukiwemo inyishu tuyihabwa na Gaston Sindimwo Ikigega cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ni mu biganiro cyihariye yahaye ibiro by'ijuru rya Amerika by'i Nairobi
ingingo zafashwe muri imyaka itatu irangiye ku Burundi zirasumba ingingo Burundi bwafatiwe amajosi yafatiwe Burundi mu myaka 50 ishize izo ngingo z'agasakisaki zagiye zirafatwa nizizanye zari zifise abazitegeka kuko bari bafise icyo bagamije guhungabanya canke gutuma abarundi babashira mu rugogwe bw'ibyo bonyine bifuza yanze iri kirasha ibyo byose turabizi kandi byatumye mbere n'andi makungu adushimira
mugabo si bose bashimye harimo n'abarundi nka Pacifique n'inahazwe arongoye ishyira hamwe Focodere hani hagati y'akazi na muntu ubuyahunze igihugu
bikaba biteye isoni kandi bitangaje inge ni igihugu kiri muri urwo rwego cyanka ishyirwa mu ngiro z'ingingo zose zifatwa n'urwo rwego nk'ibyo kugara ibiro nyine bya ONU biraje hagati y'akazi na muntu mu Burundi kwanka gukorana n'imigwi ya ONU tohoza kuby'amabi ariko arakogwa mu Burundi kwikura mu masezerano ashyira hoste ntari impana byaha mpuza makungu n'ibindi Tsako Burundi kandi buri mu gisata kiraba amahoro n'umutekano cy'ubumwe bwa Afrika ariko naho nyene nokwibutsa ko Burundi nk'ubwanze gusinya amasezerano atuma inderetse z'ubumwe bwa Afrika ziri mu Burundi zishobora gukora zigakurikirana ibyo gatya kazi na muntu nokwibutsa kandi ko Burundi buri nko mujyango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko ariko naho nyene nyene bwigenza ko kuntu busiba amanama bwa nka gukurikirana ibiganiro yabiriko bitegurwa n'uwo mujyango ingene bwa nka kwemera ko ufise ikibazo bakabita ku bindi bihugu mu Rwanda ni nyifato z'akataraboneka ziteyisoni kuvuga yuko ari ubugabo ubwo bugabo kizi ku bwawo meze
uko bumeze kose bamwe mbere harimo n'icyegera cya mbere cya president Nkurunziza basanga Burundi bwahindutse nka Israel mu myaka ya 70 aho yanze gukurikiza ingingo nimwe y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano
twebwe n'icyo cyose said dufitiye ibintu bisa byinshi nacyo bituma ingingo bafashe atarizo ntituzozemera mugabo ingingo z'ukuri tuzishigishira iyo ni umugambi niyo ntumbero ya leta kandi twetwa twuguruye kugira ngo abarundi bose canke abandi bose bakeneye ko dukorana mu nzira y'ubumwe atari mu nzira yo kuducanisha mwo imigwi tubiteguye kugira ngo dukorane na bose
ariko urongo wa ifakode siko abibona
ivyo bintu byose bivugwa bijyanye n'ineza y'abarundi ntibijyanye n'ibintu byokoregwa ibindi bihugu aho bitandukaniye n'ibyo byari ko biravuga kuri Israel kuko Israel ntaba yivuga yuko iriko yica abana bayo muri Israel Israel yabivyanye n'injyane ifitaniye n'ibindi bihugu ariko ku Burundi ni ingingo zijyanye n'abana b'u Burundi bariko barahohoterwa ariko ubwo Burundi bwo nyene bukanka kwizonyoboje mu ngiro kugira ngo zikize abana b'u Burundi
abo bana b'u Burundi sindi mwasanga atana rimwe bari bwigera bavyaza umusaruro bwigenge bwabo nkuko biri ubu
mu Burundi nayo kwibukira ibyakurikiranye na macakubiri n'igandagurwa ry'incungu zaharaniye hagati ya ku Burundi abo rero batupfukamye munda bari bafise yuko bashaka kudufuka mu munda n'umvyerekeye ubutunzi butare agataka uno munsi abarundi turitunganiza ivyacu mbere tugashyiraho amategeko agenga ibutare n'agataka ku ntumbero twebwe tuba twafashe turi mu nzira yo kugira ngo twikukire koko
amashyirahamwe mpuzamakungu atari makara amaze kwerekana amakenga afite ku kibazo cy'u Burundi aganira n'ijwi rya Amerika kuri telefone umushakashatsi muri Amnesty International ajejwe ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda Hashe Nicholson yagize ati birabaje cyane kumva ko leta y'u Burundi yasabye ibiro by'igisata cya ONU kugera wate akazi na muntu gukura meza inyuma yahirahiriye gukorana n'umugwi w'amatohoza ku byaha byo byarakozwe muri ico gihugu n'ukwanka gusinya amasezerano y'umwumvikano n'indorerezi z'umwe bwa Afrika arangiza asigura ko ubutegetsi ko bugerageza kwiyugarira ko kugira ngo imigwi yigenga ntigire amatohoza ku byerekeye hagati y'akazi na muntu mu gihugu Roger Urika neza Nairobi irujya Amerika
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwaves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara bunaho dutandukira avugwa mu makambi amunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu territoire ya Fizi zisaba ishami rya ONU ribitaho ACR kwita ku buvuzi uburezi ndetse n'uburaro bwabo muri uno mwaka wa 2019 gusoma uko babikoze muri 2018 babibwiye mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo deka tubatega amatwi
abana bacu ntabwo bariko bariga neza kuburyo bw'uko batahabwa bisabwa n'amategeko turumva ko bapokeje abanyeshuri amakaye ya maniforme ngabo nk'uyu mwaka niba ku kigo ajya pokera amashuri atanu hari amashuri 18 angahe yarasigaye turamenya ko hariho abiga bazwi hariho na miga batazi ibyo ni ibintu bitera amakenga muri no nkambi ya Rusenda bisaba ko bogira icyo bakora bakamenya ko umwana wese ni nk'uwundi kandi buri mwana akamuhereza ihaki yiwe umunyeshuri akiga bisabwa n'amategeko ngo bitabandita banda bete banda ni cyuko n'ubundi abana nabagira atangura umwaka n'ubundi batiga kuko nta bukene na kintu dufite kizadufasha kugira ngo tubagurire bijya batarose niba umwana w'umwa mbere yararonse ikayi w'umwa gatanu akaba atararonka ikayi mbega w'umwa gatanu ariko ariga cyangwa ariko ariga w'umwa mbere ikiwa zindusa kwa shiteri yo hindura pika dutangu miheze mwa kuhete ikihela nanoo mwa kamuga mwa katutangui wa katutangu zane zana katufaneze kwa mhabandi
ubuvuzi nukuri na vuhu njene iyo haje abakuru wako gira namuti nunguvuzi aliku mwenyagi uga gie huibuza kaka waka mara maza kakugirangu waka chaku girangu hatewe mbibinizo ya duhai aliku iyo haje abakuru wabuga mwa namuti nunguvuzi uga chutanga azwa leo ningene bakaguhererekana ukayoberwa kuri mpunzi ifisi igikukurikirana ukayoberwa nuko uri mpunzi idasani zindi mpunzi mwisi ukabura ikigira kandi ugacusanga nibitaro byacu nibitoyi cyane dufise akavuriro gatoyi ngirango katokwakira nabantu amajana abiri ariko abantu 30,000 birenga iyo bivurizwa kuri poste de sante urinda gusaba uko bakunguruza kugira uje kuvugwa ni ngorane kandi yo bakunguruza ni kubirometero n'ibirometero umuntu ashobora gushikayo yanafuye nico bari gukora bagatabara hakirika kitagikunze ikigira kandi hariyo n'abarungikwa bakandikirwa ibitaro aho baturungitse ko ugasanga uravuze ati iyi ngwara iratunamiye hanyuma bakacha bavuga bati najibukavu ama transfere yuko jibukavu avundira mu kabati kabaganga nukuri ugasanga umuntu yararungiswe kuvugwa ameza gahera ayanda bakarindira gusa akaruhira gucikana batamutwaye ayo makani menshi yabayinga
ndegereje gukwiza imyaka ine ariko ibintu n'ukuri tuguma twumva ku ma radio tukavyumva nk'amasuruga dufatanyije na Adra yatugereye ko December izo biheranye na autonomisation ariko ivyo byose twavyose mu majambo ico dusaba turasaba hasere yo nyine ubwayo yifatire ikibazo mu minwe nimba ariyo mita yo nyine yishikanire ku banyagihugu aho kwishira indi shira hamwe rigumo rivuga ibintu mu majambo gusa tutabona mu bikogwa ishe muri kaja guhembwa oro nake muze taki ndakume kwa aronse no kwitura savye haseri haguruka ko yatwakiye nyene ifatiye kibazo mu minwe
kubijanye namazu nayo murabona kuba dushitse ngaha ihemba bahaya abantu n'iryo bagifise mugaragaje kugenda genda murabona yuko amahema yatabagurikiye ku bantu bamwe bagaragaje no gushira kivyatsi mugaye cyatsi bitayifise ihema ibikogosha biguma bibakorokera ko umuyaga ugumuza ukabigurura urabona yuko uburyo bwo kubaho kw'abantu mu buryo bw'amazu atari bunini kandi n'igitigira ababyeyi bamwe bagumiye babyara muri ka kazu k'imetero zitatu kuri zitandatu ugasanga agakoraniyemo umuryango utari muto ubuzima bw'abantu bushishikara kwangirika ngaha mu nkambi
nuko rero bari impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amajwi yatorokanije na mugenzi wacu Vedaste Ngabo no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi kugitega yomi yakoze Magbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur national yadufashije mu hinga bw'ivyuma na Lidiane nahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndayifurize kubandanya mururanirwa tunabatumira mu biganiro bindi biri imbere muri vyo harimo muri isanga saa 10:12 amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari saa 11:30 naho amakuru agezeho muri Afrika ariko no kwisi turaza kwibanda mu yandi mwakoze rero kutwumviriza tubasigiye kano karirimbo ku mukunzi w'Ijwi rya Amerika Jean Marie akarimbo kitwa Radio Ijwi rya Amerika yakaririmbye avuga icyo radio yamumariye nicabona yamariye ikibano cirwe
Yaratanze jambo abarundi turi ruhutse mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Sabakozi, bakarorero, batanga makuru.